Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 24 y'ukwezi kw'indwi umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye umwanya w'ikiganiro muri sanga kaminuza y'u Burundi ku munsi wa 47 iheze yaratangaje cese igice kibiye gitanguza igice cya mbere igice cya gatatu mwambaro ya cinyigisho za kaminuza. Ivyo bibaye mu gihe igice cya kabiri cinyigisho za kaminuza maîtrise mu rurimi rw'Igifaransa cyatangujwe mu mezi atanu arangiye kitaratangura neza. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dr. Gaspard Manyankimbona hamwe n'umuyobozi azoshya mu ngiro iyo programme ya doctorat Professor Juma Shabani bavuga ko naho uburyo bukwiye butaraboneka iyo programme ya doctorat igiye gutangura. Kuva kaminuza y'u Burundi itanguye mu myaka irenga 50 ubuzo wabo bari bwa mbere inyigisho za doktora zitangujwe. Mbega ikintu catumye izo nyigisho zitanguzwa muri iki gihe n'ikihe? Akarusho k'izo nyigisho kazoba kahe? Intambamyi zishobora kuba muri iki gihe n'izihe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dr. Gaspard Manyankimbona. Mwiriwe neza mushyiranaye Gaspard Manyankimbona.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye ngaho.
Ego dukuri aha n'amahoro.
Ego me tutarinze rero gutesha akanya bariko baratwumviriza ku munsi wa kane nkuko twabivuze. Muratangaje ko mugiye gutanguza igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza. Dr. Murashaka kutubwira icyo cyiyumviro caje gute?
Murakoze cyane. Navuga nti icyo cyiyumviro naho cyashyizwe ko ku wa kane uheze. Si cyumviro cyavutse kuwa kane ahubwo ni cyumviro cyavutse igihe hatorwa itegeko risubiramo iby'inyigisho zo muri za kaminuza nazo byabaye mu 2011 aho twatanguye ibyo twise reforme BMD. Muri icyo gihe urumva muri izo ndome zitatu harimo B nayo ni bakaroreya, harimo M nayo ni master, harimo na D iyo nayo ni doctorat. No kuvuga yuko rero no vuga nti nta gishasha kubari barakurikiranye uko reforme yatangajwe, ahubwo ngira ngo ni intambwe mwishira mu ngiro y'iyo reforme y'ico gihe.
Dr. Banyankimbona, hariho abantu benshi bashaka kwibaza ko iki gihe ari gihe kigoye cyane rwose, aho tuzi ko hariho n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi basigaye bigisha mu zindi kaminuza zo mu bihugu duhana imbibe. Ikibazo cy'abarimu eka abantu bazoshobora gutunganya iyo programme mu nzu itore nyinshi gute?
Murakoze cyane. Niko ikibazo nibaza yuko atari cya kaminuza y'u Burundi gusa, kuko miyano n'izindi kaminuza nazo nyine zirafite icyo kibazo, kuko burya biragoye kugira ngo uraje abantu bari muri iyi reforme BMD kikaba byinshi cyane. Kugira ngo rero yaba kaminuza cyangwa ibindi entitisiyo yikwize ku buryo biragoye, ariko hariho rero ngira ngo navuga iterambere ry'ubuhinga naryo ricaritwa hafi kugira ngo ridufashe, hanyuma dushyire ingufu hamwe, hanyuma dushobore gushika ku byo twifuza. Hane niyo rero twebwe twibaza yuko iyo ari yo nzira ishobora gufasha. Ni nacyo gituma dufitaniye amasezerano n'amanyandi makaminuza atari make. Ni nacyo gituma twagerageje gushyiraho ibishobora kudufasha kwigisha umuntu atarinze kuvuga ngo araje, ariko agakoresha ubuhinga bwa none mugabo agashobora guteza imbere inyigisho nk'uko byari kugenda umunyeshuri ari kumwe n'umwigisha. Cyane niya nicyo tugomba gukorera ko kandi nicyo kizodufasha kugira ngo tubishyire mu ngiro nta kibazo.
Murashaka kutubwira za kaminuza muzo hora mukorana muri iyo programme shasha?
Bo mu bisanzwe kaminuza tuzokorana ni nyinshi, hari habo natanga nk'akarorero nk'aba izi za kaminuza zo mu Bubiligi zihurikiye mu cyo twita Académie de Recherche d'Enseignement Supérieur ARES. Abo turafitanye amasezerano yo gukorana, hariho na ekivara yabo yo mu ba Flama bita Vril, turafitanye amasezerano yo gukorana. hariho izi universite za Chatanta Diop de Dakar, turafitani amasezerano, Universite ya Zambia, turafitani amasezerano n'ayandi masezerano menshi nk'ayo twasinye kuri ujya munsi nyine wa kane na Universite Marie Ngwabi niyo muri Congo, na Universite ya Dabome Kalavi niyo muri Benin, n'ayandi masezerano rero turiko turumvikana novuga nini ni benshi kandi ni benshi babishigikiye. Hanyuma dusanzwe tuzi no muri ibi bita Conseil Interuniversitaire de l'Afrique de l'Est irimo ama universite ijana na 60, dusanzwe turi muri rezo bita Ruforum nayo irimo ama universite 66. Urumva nibaza yuko atakibazo tuzogira kuri icyo, igihambaye nuko twabonye yuko abo tuzokorana badushigikiye kandi batwitabye kuri urya munsi.
Muri iki gihe hariho abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye, haba i Buraya, haba muri Amerika, eka bafise inyigisho zikomeye muri za kaminuza, eka banonose amashuri bigisha n'amashuri akomeye cyane rwose. Mbega abo muriko murabashyira kugira ngo barabe ko nabo nyene bazobwira icyo batereye?
Mu bisanzwe ibyo twarabyiyumviriye, kandi hariho universite dusanzwe dukorana, universite yo muri Zanzibar isanzwe ifite programme ya doktora y'igiswahili, nayo ikoresha ibyo donka la diaspora. Yaraje aradusigurira uko bimeze, aradusigurira uko bakorana, aradusigurira n'uburyo bitwara n'uko bigenda. Ubu rero twebwe turiko turicara tubyiga, iyo ni piste n'ukuri nayo dushyira imbere kuko twibaza nayo ko yashobora kudufasha, kuko nk'uko bivuze bariho abarundi bafise ubushobozi, kandi hariho n'abamaze kutwandikira batubwira bati turifuza guterera natwe muri iyo ntambuko igihugu giteye.
Nk'uko twabivuze mu ntango, hari haze imyaka 50 nta programme ya doktorari hari muri kaminuza y'u Burundi. Murasha kutubwira icyatumye iki gihe ari cyo mubona ko ari igihe cyiza?
Umuntu avuze ko ata programme ya doktora yari ihari, niko ngira ngo yari iretse kuhaba gusa iri ngira ngo muri ubu buryo bushasha bwa BMD. Ubundi ngira ngo kubarikurikiranira hafi murazi yuko mu gisata cy'umuganga hariho programme yasohora abo twita ba specialiste, kandi iyo yarakora gushika ngira ngo imaze imyaka ibiri gusa ihagaze. Zumvikana yuko rero muri ubu buryo bushasha niko ubu niho novuga nti ni programme ya doktora nshasha bitunganije gushasha, ariko burya sinovuga yuko urazwe uko ibihe bimeze. Novuga nti ntashwa dufise turi oblige kujya muri ibi bintu kugira ngo tugumanira competitivite, haba au niveau national cyangwa au niveau regional memo niveau international. Muri ibi bintu bisi turuna cyane, aho usanga hagezwe ko ibintu bita economie de savoir nka université, nibaza yuko iyo programme iyo ntambuko tugeza kuyitera.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jean de Dieu. Jean de Dieu, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, ndabaramukije n'amahoro.
N'amahoro, muri hehe?
Ndi no muri kumwe mu butamo ntaya Rumonge.
Yego, mbe murafite ikibazo mafite ikimbiro turiko tuvuga cyane cyane.
Yego, nashaka kubaza uwo mutumire matumiye.
Yego.
Haheze imyaka atari myinshi cyane hatanguye iseme shasha BMD. Ariko tugerageje kumviriza nk'ibyo abanyeshuri kenshi na kenshi baba bavuga, twasanga atabigisha muri bakaro yaho nyine baboneka. None ubona ga mutumire mwebwe mwatumiwe, ubona yo dogitora ni mwayitanguza kane na masete aratangura, ni mbona yuko abigisha bazokena kane n'ibikoresho na rya byari bikenye bizobananya bikomera mu gukena.
Murakoze Jean de Dieu, reka tumuha akanya Rector agire icyo avuze kuri icyo kibazo mubajije.
Ego, arakoze cyane Jean de Dieu ari mu Rumonge. Avuga ati niko turabona yuko haciye igihe hatangujwe iyi reforme ya BMD. Ati bakaroreya turabona ko atabigisha bafise, ati na masteri zitaratangura none batindiye kuri doktora. Nukuri nagomba ndamuremeshe Jean de Dieu, niko arashobora kwibaza ko abigisha batahari, mugabo urazi ronivo ya bakaroreya harabigisha dusanga dufise cyariko dukoresha uko kwabwirwa kubakoresha kubera ko abo biga muri bakaroreya baba ari n'urugero bageza ko hari ibintu toza kwinjiza mu muntu ariko ariga bakaroreya mugabo umuntu ashobora gukorera ku rundi rugero muri icyo gihe rero urumva natwe abo bigisha duca turondera ukundi twabakoresha ibi bya matera avuze nibyo matere niyo navuga ntigira atangura kubwinshi ariko ngira ngo ntakurikirana amakuru kuko hariho programme za matere zishika 22 zishobora gutangura muri uku kwezi kw'icyenda aho rero naho nyine ngira ngo yogerageza karaba hamwe cya dukora nkuko nabivuze doktora navuga nka nibwo y'inyigisho itandukanye cyane n'ibyo abantu bamenyereye kuko ahanini iya igihambaye muri doktora so kujya mu ishuri kwicara ngo uri kuriga ahubwo n'ubushakashatsi umuntu akora muri icyo gihe ahanini iya abigisha benshi baba bari kuri uwo munyeshuri bamutonze ko ahubwo n'abamufasha gukorwa ubushakashatsi urumva rero yuko ibyo ngira ngo bitazobatwara umwanya munini iya ku basanzwe bari ko barigisha muri bicanke biriya twebwe twaravyiyumviriye cyane twarabonye koko yuko bishoboka abavuga ati masere none zitanguye na doktora nayo ikaba itangujwe mu kwindwi ati ibyo nabyo ni biki twebwe twaravye n'ukuri hari abantu benshi ngaha duhereye naho iwacu nyine ngaha muri kaminuza y'i Burundi hariho benshi bafise amanivo ya masere kandi bari prepare kwinjira muri doktora abo rero nibo ahanini ya tuzokwakira ubwa mbere kugira ngo tubafashe
igome reka duhere ijambo Lionel Bizimana Lionel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Lionel vuga cyane tubumve
igutumbura
igome murasa ikibazo murasa icyumviro
reka tutwanje
yego
amafata umusomere aho iyo sisteme shasha ya PM zitanguriye urabona yuko yazananye n'ibibazo kuko gushika n'ubuwe abanyeshuri ba kaminuza baracabaza ati mbega twebwe tuzoheza iyi bakaroreya tuzobiki ugereranije na sisteme ya kera yari isaza mwe nagomba kubaza iyo sekutara baheruka gutanguza ukuntu Rome izo uburemezo ifite ubwanije n'andi ma doktore katangwa mu bindi bihugu bitandukanye nk'abahora bajya kwiga hanze ubu batwiga mu Burundi ubwo ko iyo diplome yari izo ifite uburemere bungana n'ubwaho n'abahora bajya kwiga hanze ishobora no gutuma umuntu akora nk'akazi ahantu ari hose ku isi
murakoze Lionel Bizimana reka mushikane Gaspar banyankibona kwicura kuri icyo kibazo
yego arakoze cyane Lionel avuga ati jyewe mfite ubwoba ati doktora ninayica ubwo nizoba ari doktora yo mu Burundi ndashobora gutora iyo doktora nkayijyana ahantu hariya aho rero nibaza yuko icyo ni ikintu gihambaye cyane kuko natwe twarabikoreye ko navuga ko muri modele twebwe twisunze ro modele de l'ecole doctorale nk'uko idefini muri iyi reforme BMD nariyo reforme BMD benshi niyo bisunga sinza kugaruka iyo byahereye mugabo mu bihugu byose niyo bariko barakorera ko hanyuma ikindi mvuga ni uko twebwe uko bitunganije muri iyi ecole doctorale yacu no kuvuga tuzokora ibyo bita ko promotion amakotitere cyangwa amakodiplomasi bivanye n'amakaminuza turiko turakorana n'ubwo yuko umunyeshuri azoba ari yari inscrit ngaha muri doktora muri kaminuza y'i Burundi azoba afise umupromoteur umufasha muri aya marosheshi ariko arakora muri kaminuza y'i Burundi ariko n'uwo mu yindi universite dusanzwe dukorana nubwo yuko bishitse twebwe tukaba tudafise laboratwari yikwije muri icyo cyangwa kiriya ibyo adashoboye kuronka ngaha azobwirizwa kubironka muri iyo laboratwari iyo universite itunganije nubwo yuko hazoba icyo twita mobilite ibyo rero byari bisanzwe bihari hari ibyo bahora bita doctorate sandwich aho umuntu yagenda akagenda muri university y'Iburaya akagenda kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka akasubira kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka mu nyuma gaheza mu bisanzwe ro modele ni imwe ariko igitandukanye nuko azoba afite inscription ngahe iwacu hanyuma abo bapromoteri babiri nabo nyine bazobonana bazomukurikirana ku buryo ro diplome izosohoka ari diplome ya doctora authentique umuntu ashobora gukoresha mu gihe icyo cyose izo bikozwe ikurikije amategeko abantu bose bisunga iyi reforme BMB bakoresha haba ari mu bijyanye n'amapublication n'ibindi yanije bihambaye haba ari mu bijyanye n'amarecherche uko akogwa n'ukuntu atangazwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuela. Emmanuela muri neza muri hehe Emmanuela?
Ndi kukijama munara ya Buri.
Ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza. Umutumire ni Dr. Gaspar Banyankimbona rector wa University y'u Burundi. Duga ku ijambo.
Ikibazo wa jena nisi cha rabona yo IMD ni inyigisho shasha zaje zikura igisata bita RMD hanyuma none ko mbona akarorera ikanguye maze gusohoka promotion zibiri none iyo maseri doktora bazanye bavuze yuko hari abanyeshuri baza bari pre kuzoyingiramo none abo ko batize bakarorera abize bakarorera ni kuvuga ubu bari imbere kuja muri maseri rero byumvikana yuko hari abanyeshuri bari muri maseri baza bahize maseri bagomba kujamo iyo doktora none muri iki doktora maseri nta bintu bishasha bahinduye nka kuja bahinduye ibyo muri RMC agira ati MC igira kabiri rega ko nabonye muri bakaroreya hari amagrade menshi ajyanye n'ukuntu ibintu byari biteguye byatuma abanyeshuri bavuga bati biteguye nabi abarongozi nabo batiteguye neza hakaba imari nyinshi zatuye mbere hariho n'imyaka myinshi yakiba anyuje ubu ibyo maseri na doktora bazanye byateguwe neza baragusuzuye neza bararaba yuko atangorane bizava bitera byose hari ikindi nacyo rega none kubera ikibuguruye doktora hanyuma maseri batarayugurura igira gatatu nacyo namubaza bazoserekisiyona gute izi poromosiyo zibiri zo muri bakaro ya zicaye muhira mu kuzoja muri maseri ibyo bibazo nari
ego me murakoze Emmanuel ikibazo cha kabiri ni ikibazo mushyantanga Gaspar Banyankimbona yamaze kwishura ikibazo cerekeye niba gutanguza doktora master itatangura neza arico ico kibazo yacishwe nibaza ko atorinda ku kigaruka ko ariko reka tumuhe ijambo agira icavuze ku bindi bibazo mubajije Emmanuel mushyantanga Banyankimbona.
Arakoze Emmanuel ari mu kijyama ati iyo bijya hose nibaza yuko ibyabaye kuri bakaroreya by'uko abantu bavuga ati mubiteguye neza bagahari abandi tubiteguye neza tuje mwarabyitonde ngira ngo mwarabitoreye inyishu nukuri nomuremesha niko harabaye tugorane muri bakaroreya ariko no gutegera yuko gihambaye nuko reforma abantu bayumva kumwe ubu sino kubwira ngo nta ngorane zohaba ariko izoba ingorane zisanzwe zishyirwa mu ngiro atari ingorane ziza guhagarika iyo reforme aha rero nka muremesha ndamubwira yuko byose byarizwe ingorane zabaye muri bakaroreya zarakorewe ko uheruka no kugira evaluation yayo ubu rero programme za masteri zarakozwe zaraciye mu nzira zibwirizwa gucamo kugira ngo zemezwe ngarurire kujya mu ngiro ni nacyo kimwe na ecole doctorale nayo nyine yaraciye mu nzira ibwiriza gucamubwira yemegwe ubu rero nibaza yuko ni umuremesha ariko yagize ati mbega izo promotion za bakaroreya zibiri ziri muhira nazo muzozihitamo gute icyo yibagiye ni uko atavuze n'ayandi mapromotion menshi y'abandi nabo bagize risanse kandi nabo nyine bifuza kugira porogaramu y'amasenga twebwe twarabiraje dusanga ubabye ababyifuza bose nta kuntu umuntu yobatandukanya kundi atabakoresheje ikibazo aho rero yomenya yuko mu kwinjira muri programme ya master umuntu azokwinjira akoze ikibazo kandi akagitora, hanyuma agitoye rero bazoheza bige nko kuri abo batanze barize lisansi ya kera. Barabe yuko muri ayo maprograme amaprograme ateguwe muri master hatarimwo ibyo baba barize batorinda gusubiramwo, ari naho hari itegeko ry'umushikiranganji ryasohotse rivuga yuko abiga master bagize lisansi ya kera hariho abashobora guhera mu mwaka wa kabiri wa master.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Maxime. Muri neza Maxime?
Muri we.
Muri hehe?
Ndi mu ntara ya Muyinga.
Muyinga, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego, turafite ikibazo.
Ego.
Ego, murakoze. Twagira twaje turamusenya kuba umutumire.
Arabumva.
Ikintu najyana mwibarize najyana baze ko iyo poroje baba barapfanye barategura ajya bashyire mu ngiro ko baba barize amafakitere musanze antetisi cyangwa poroje umuntu yatega kubanza kwiga baze ko baba barabaje bambwire sorte na cyane se bres baba bafite kuryango bazosike kuri objectifu bo baba barihaye. Ubu tumenyereye n'iyi sisiteme ya fondamental ukuntu yagiye ibaho nyabaye twarabona ko misanzuraje yari muzenyi nziza cyane, ariko tuba twagira abadusanga barantisike banshi bayishyira mu ngiro ariko hatari bwagire kuko uri kuraraba onivo de materiyere na resurse zimene wanashaka usanga gushika uno munsi bitaraboneka. Nagira ndabaze ati mbega iyo ekore dogitinari iyo bagira bagire barafite ibikoresho bikwiye kugira ngo bazosubire gushika ku kwihangira uwo baba barihaye atangwa na nyinshi ibiriwe barahoza ikiri nta cyo nuko naho n'abandi bantu bagishyikiriza ikintu ikintu amakenga ndo bansise ko atanga ubuzo bagira inyuma yiwe ntizatire bamwe bamwe baba bashaka kugira bati bagende babe nko ku butegeka babanje kuronka impapuro z'ubusandoktora zita abagore baciye muri mu gihugu cy'iwabo tarino leta yacu y'Uburundi uko bose usanga bisa amadiploma ugasanga abona saa kumwe n'iy'amanyanga baba bashaka kubyotsa batajodoktora kugira ngo ibyo cyangwa ibyo ziba byohanze impapuro bazitwaye.
Murakoze Maxime. Mu kanya arabaha nyishu kuri izo bibazo, naho harimo ibibazo byamaze kwishyurwa. Reka ariko tubanze duhe n'ijambo Clement. Clement, niyo neza?
Mahoro cyane.
Muri hehe Clement?
Kirundo mu Burundi.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, ndaramukije n'umutumire wacu.
Arabumva.
Ego, ibibazo generalise sinashaka kubaza neza niba koko uburyo bategekanije bwo gukora ibyo bintu bya maitrise mu Burundi, none se kuki batabitanguje kare kandi mwumva uburyo bari babufise natwe abashomeri murabona aho bitugeze? Sinzi yuko ari icyo bategekanya kugira bizoce bisahiriza na byo nyine canke bafise iyindi migambi bategura yuko abazoba barangije ibyo bya metrize yuko hari ibintu speciale mu bazoce babaha bakora sindabizi ibyo bazoba barangije.
Murakoze Clement. Ibibazo yajijwe na Maxime na Clement ibibazo bisa n'izazigishwa gato, ariko reka tumuhe ijambo ko mbona vyose bishimikiye cyane cyane ku buryo eka bigashimikira no ku ntambamyi zishobora kuba muri iyo programme nshasha. Lecteur, muduge ku ijambo.
Ego, murakoze. Maxime Muyinga ati ibintu ntibihapfa biba nka fondamentale ataho wabona yuko programu imeze neza mugabo bakaba bayitanguje hataragera, ati uburyo bw'ibikoresho buriho, ati izo diplome zizoba ziri diplome ziri otantike. Nibaza yuko icyo namubwira Maxime ni uko yomenya yuko iyo diplome ya doktora ahanini iya nk'uworaba uko ibintu bimeze haba iwacu cyangwa ahandi, akenshi usanga ari diplome nyine zica zikoreshwa muri novuga nti muri hanse nyama superiere mu mayuniversite. Abo nabo rero nibaza yuko batokwemera yuko baza kuronka amadiplome atariyo. Ibyo rero icyo nagisubiyemwo icha diplome na karite ya diplome, diplome izoba yisunga uko izindi diplome zisanzwe zitangwa haba muri Afrika cyane n'ahandi. Aravuga ati none uburyo buriho bimeze gute, abo bigisha bariho, ngira ngo nyamba bakurikirana amakuru avugwa, ngira ngo bomenya yuko naha muntu zeye abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turimwo ba fashe icyemezo cy'uko aka karere kabaye icyo twita espace commun d'enseignement supérieur. Bavuze espace commun rero ngira ngo benshi ntibabyumvise, ni ukuvuga yuko abantu abanyeshure n'abakora muri za kaminuza aba barekuriwe gutembera no gukorera ahariho hose. Ibyo rero ni ukuvuga yuko twebwe nibyo dufatira ko nk'uko nabivuze yuko umwigisha ahari hose twebwe tumukeneye. Uburyo bwaba uburyo bwa laboratoire cyangwa uburyo bw'ibitabo aho buri hose twebwe tumukeneye, tukaba dufitaniye amasezerano n'abo bantu, nta nkeka yuko ubwo buryo tutabushikira twitwaje amasezerano. Nubwo yuko ubu ni ukuvuga ko bona bitegera kuko ubutumatumanako uburyo byo kumenya ibyo ubundi afite uburyo bw'imigenderanire ubu bwanditsunumuye umuntu afatiye kuri ibi iterambere ry'itumatumanako. Clema wo mu Kirundo nawe yavuze ati none ko twumva uburyo mwarimu bufite kubera icyo mutatanguye kare. Aravuga ati none abo bantu bazogira amamasitere none mudasamubarondera ibyo bakora ubushomeri n'iki, ngira ngo duhava ducanga ibintu. Ariko gusa icyo namumenyesha ni uko iki kibazo cyarizwe cyatanguye kera guhera muri za 2012-2013 cyariko kirikwa muri 2014 cyarahatwe gushika kirasagarara gatoya. Uyu munsi rero cyarizwe ku buryo navuga nti turiteguye kandi nta nkeka yuko tuzoshikana iyo reforme ku ntumbero yihaye bagiraho itegeko rigenga mu 2011.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri Université Chicago State University. Mwiriwe neza Athanase?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo mwese cy'umviro twatumiye Rector wa Université y'u Burundi Dr. Gaspard Habanya Nkibona, akaba ariko avuga cyane cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza cyatangujwe icese ku munsi wa kane mu Burundi.
Ego nagira ntangure kuramutsa umushitsi mwatumiye. Jewe nitwa Athanase Gahungu, nkaba nkora kuri Université ya Chicago State University muri Chicago, Etat ya Illinois. Nagira icyo nagomba kubaza ku mbore bashobora kuba abandi bakibajije. Iyo université igombye kongereza icyo no kwita niveau ya education, bica muco twita agence ya accreditation. Jewe nagira mbaza ubwa mbere ko umushitsi yo tusigurira iyo agence yariyo iyo izobaha itanga urwo ruhusha rwo kugira iyo nivo yihinguye. Hanyuma nkagomba kubaza ibyo iyo agence yoba yarasabye, mugabo ntagombye gusubira inyuma. Nagira bwa mbere mbanze kukeza Université y'u Burundi kubona ishoboye gushika kuri iyo ntambwe. Université yatanguye kera gose, nibaza ko iri mu ma university yo muri Afrika isanzwe iriho kandi ikomeye. Ahubwo byari bitangaje kubona dushitse muri uyu mwaka itarashobora gushika kuri iyo ntambwe y'ukugira kuva kuri bakarore ya gushika kuri doktora. Nibaza ko birakenewe rwose. Icyo rero nagomba kubaza gusa ni ibyo bya agence ya accreditation n'ibintu iyo agence yoba yarasabye Université y'u Burundi gushiramo kugira ngo ikwize byose. Nibyo nari mfise.
Ego mureka tumwe ijambo umushyira na Gaspard Banyankibona.
Arakoze cyane mugenzi wanjye Athanase Gahungu, umwigisha nkanje. Aravuze ati ugomba kugira ngo uwongere ko nivo ubwiza kuronka accreditation. Niko ibyo naho iwacu Burundi niko bimeze. Iyo agence sinzi ko no yita agence dufite cyo twita Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur niyo itanga ugo ruhusha nabyo ibisabwa biroroshye cyane biri mu itegeko rishyiraho biri muri décret sambar 06 du 12 janvier 2015 rishyiraho ecole doctorale mu Burundi kuri article 9 baravuga bati imbere yuko urekurirwa kugurura icyo gisata cya doctorat ubwirizwa kwerekana amategeko kugenga nuvuga yuko urekana amategeko kugenga ayo twarayerekanye ubwirizwa kwerekana ama specialité yo formation ugomba gushyiraho intumbero afite n'ama programme ari muri specialité yayo yose ibyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana les équipes les centres laboratoires de recherche ibyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana une liste de ressources humaines suffisantes abigisha assorti de dossiers contenant des précisions sur leur grade et leur qualification ibyo twarabikoze ariko twaratanze n'urutonde rw'aba partenaire bacu bemeye kutwakompanya kugira ngo twuzuze aho twoba tutiyujuje nka neza hanyuma ubwirizwa kwerekana icyo bita plan de financement pour fonctionnement iyo ecole doctorale ibyo bita ama budget de fonctionnement ya malaboratoire na centre de recherche ibyo twarabikoze baravuga kandi kuri article ya 17 yuko umuntu ashobora kugira ecole doctorale ari umwe cyangwa yakayikorana n'abandi ariko muri icyo gihe aca yerekana amasezerano yo gukorana nabo bandi binjiranye muri ibyo muri iyo programme gukora ecole doctorale nabyo twarabikoze abo bandi bemeye kuzoduherekeza adusanzwe dufitaniye amasezerano twarayerekanye turayatanga barayakorera ko hanyuma baraheza baratwemerera
imbere yuko tukureka Professor Atanaza muranyuzwe inyishu babahaye
oya iyo nyishu iraryoshe rwose ahubwo nicyo gituma ariko ndavuga nti none ibyo byose bakaba baramaze kubigira kuko hariho na yani marivese nka twebwe iwacu yaratanguye yagiye kuri doktora muri iyi minsi baratubajije ibyo byose bati mbega none murafise ayo resources zimene zikwiye murafise rero resources za tema bibliotheque mwakugira abantu bashobora kugira rusheshe murafise ya muri za bibliotheque yanyu birakwiye murafise abo muzogira ko operation hanyuma murafise abo bantu bazoza kuraba yuko ibyo byose bikwiye oya jewe ahubwo nagira ndabakeze ndababwire ko nezerewe rwose kumva iyo ntambwe bayishitseko sinzi igituma bari bararindiriye gushika muri uyu mwaka sindabyumva byari birakenewe rwose
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio hijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Milioneza muri hehe ga Jean
bwo mu Burundi
murafite ikibazo murafite cyumviro
yego ndaramuje mu tumi
arabumva duga ku jambo
yego ndamamuje no yandamukeza cyo ntambwe imigaso y'u Burundi cyeye ama nagoma na mubaze asabazo kamwe jewe naje ndi mubahatsi yo ni system nshasha ya BMZ yavuze ko igihe bazoza bagiye niyo system ya master yuko abaye bafite ama diplome ya kera adoshikira nko mu wa kabiri tufate nagomaje gaho kibazo cyari cyabaje u Rwanda mbere sinarose umutso niyi head togre baha iyi bakaloria sebe duhabwa ubu niyo lisansi ya kera yari ifise ikindi kibazo na ndamubazaho nyine ni uko menyereye henshi iyo umuntu arangije amashuri yaba anayisumbuye sashaka kugira lo nizo zo diplome mu gihe tubonye ubu kuri Univerisite y'u Burundi imyaka igira ikwiri ibiri abari muri sisiteme nshyashya ya bakaloriya bahejeje imyaka yabo ariko diplome zacu ntizazibona hazabaho ibikorwa byo gutunganya loni izo diplome n'ibyo bibazo nari mfite murakoze
murakoze Jean Rekata muhe akanya agire icyo abishuye
Arakoze Yohani ari ubyombora avuga ati aya madiplome yari cyase na bakaroreya arangana atandukaniye ko twumvise ngo abize lisansi ya kera barashobora gutangurira nko mu wa kabiri dufate nkuko yabivuze. Nagomba ndamubwire nti icyo kibazo cyarateye ingorane hari mu mwaka wa 2015 kandi cyarakorewe n'imisho. Bavuze bati bakaroreya ifite expérience administrative ya lisansi ya kera. Mugabo amenye yuko ngaha apegone voke garamutse ko naperere kibanse akademiki. Aho rero badahereye hamwe ngira ngo yacategera icyo bisigura. Hanyuma havuze ati barashobora guhera mu wa kabiri niko mugaho someta sans condition, aya makondition azo adepande na filiere, adepande na programme yakurikiye bwa mbere, adepande na programme uzoheza ugakurikira. Yanavuga ati promotion zibiri zirasohotse turarorereye amadiplome ntituyabona romizi zobaho. Turamubwira uti zarabagoye gato diplome barazitanze ariko bahaye aba mbere gusa hari ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Igihe twugurura ikese uyu mwaka w'ishuri turimwo niho twahaye diplome turatanga n'agashimwe ku bantu banyeshuri bashika ku ku icumi babaye aba mbere muri promote ya mbere ya makaroreya. Ibyo rero tuzobikurikira niko ntabo bideha harabaye ingorane ku mwaka usanga wabaye muremure mugabo uwo mugigo natwe turawufatanga nkama nta kibuga yuko igihe cyose bizaba bishoboka tujya gukora.
Tubibutse inshuti mwize ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Lionel Ndayizeye. Niwe neza Ndayizeye?
Amahoro cyane, turaramukije namwe. Namahoro ngaho kuri Voix d'Amérique.
Namahoro, turakomeye namwe muraho?
Ego namahoro cyane. Ego nagira ntangure gushimira cyane ego cyane cyane abajournaliste kuri Voix d'Amérique ukungene ubona batwita ku balance batumira ku bya politiki ugasanga bakora heza ijambo mu by'indero urabona naho ko ndabisiga inyuma ni ikintu gikomeye cyane. Nagira nongere nkeze kandi kaminuza y'u Burundi, nongere ndamuramutsa uwo mu rector wa kaminuza y'u Burundi.
Arakumva, urakoze kukeza Ijwi rya Amerika.
Ego ama nagira mbaze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi twatumaze iminsi tuhaheze igihe ibyigwa bya maîtrise bitanguye aho mu Burundi mugabo bikaba bitaratanguranye n'izina. Twajya tubaze SK by'ukuri ni ibyo bigo mukuru bishyiraho sukugwiza umurongo kugira bibeho canke kubishyiraho hamwongera mubishyira mu ngiro kuko turabona igihe kirekire giheze ibyigo bya masteri bitaratangura by'ukuri canke mugomba kumva yuko mwagiye ku rugero rumwe n'ibindi bihugu byo mu karere canke ayandi makaminuza akomakomeye yo mu karere mugomba kubishyira ku rugero rumwe bibeho bitariho canke hariho izindi mirekeza zo gutangura ikintu kigiyeho kigaca gitangura. Ese ntitugiye kubona kuri doktora nayo igiye ko mwayitanguje igiye kumara amezi n'imyaka idatanguye nk'uko ibindi mwabitanguje. Ikigira kabiri twagira dusabe yuko ko mwabitanguje ko nzi yuko igice cya doktora gisaba uburyo bw'ubushakashatsi hariho amalaboratoire akwiye ameze neza nubwo ari favorable ku munyeshuri ariko aragira iyo doktora hariho amabiblioteki akwiye ameze neza yo kugira umuntu ashobore gukurikirana ibyo byigwa neza ata kibazo. Twokwibaza yuko nge nk'umuntu w'umunyeshuri ahejeje na jewe kaminuza nari nshaka kuzogira iyo ubwo rwego rwa doktora sindiro ryo mu mahanga ariko nzobigirire mu gihugu cyacu cy'u Burundi twashaka yuko ibyo bintu mwobishyiraho by'ukuri bikaba ibintu byiza hamwe atawundi umuntu ashobora kujya ahurumbira mu mahanga mugabo ibintu byose akabikorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane.
Murakoze Lionel Ndayizeye. Reka tumuhe ijambo rector agire icyo
arakoze cyane Ndayizeye. Nuko atavuga ahari yaba ari hafi numvise yaba arije byinshi nasandamutuma ko agashika ngaha tukamwereka ibitari n'ibihari kugira ngo atekane ku mutima nyamba ari umukandida potansiyeli kuri iyi kore ya doktora ngira ngo icyo nicyo cyo muremesha kuko biragoye ama yavuga ati none ubwo ntimugomba guterura universite ngo muyitereke ku rugero rw'izindi mushyiraho ibintu bitahari ariko imbere yo kuvuga ibyo yabanje aravuga ati none umwanya wose twarindiriye bivuze gute nigeze abazi igituma uwo mwanya bawurindiriye kuko ari ugushyiraho kugira ngo bibeho bitahari ho byari kujyaho ubwo nyene reforme igitangura ariko twaritonze turaraba ibishoboka hanyuma n'abadutwara baradufasha ni nacyo gituma navuze yuko ibyo byose dutunganya tubikisha muri rujya rwego navuze rwa CNES bakabanza bakabitotora bakaraba koko ko ari ibintu bibwirizwa kujyaho kandi bigirira akamaro igihugu no kuvuga gukorera hano mu Remesha ntituriko turabesha abantu twebwe ngaha tukubesha turimwo ahubwo turiko dukora kugira ngo duteze imbere ubumenyi mu gihugu aha rero n'ukuri ndayize yabyumve akaba atanyuzwe azoze andabe ngaha nkarabu ari wewe amusigurire yavuga ati none amalaboratwari amabibliyoteki ibiki niko uri kuravuga uti ngoma ntango ugeze dukora buri ushobora gutwitanguza mu navuga mu bisata byose mu mwanya umwe ntibikunda hari ibisata aho bizoshoboka bishoboka n'ubu hariho n'ahandi bizofata umwanya ariko mugabo twebwe tukaba twatanguye icyo nicyo gihambaye ni ukuvuga yuko ndamubwiye nti turafite amalaboratware yo gushyigikira dokutora mu bisata byose biri muri kaminuza y'u Burundi uyu munsi aho naba ndamuhembe mugabo hari haho n'ukuri tubifite kandi bishobora gushyigikira dokutora ubu nyine muri uyu mwanya ni nacyo gituma rero twahisemo yuko twabitanguza
Lionel ndayizeye rakiri ku murongo murashaka kutubwira aho muri lecture yasabye kumenya aho intaramu wa murimo
ego njye Bujumbura ye indi mu Burundi Bujumbura
afite ubuganga
alo
alo ati ndi Bujumbura ndi mu Burundi Bujumbura niho ndi
ego lecture aguteye akamo kugira ngo aze gusigurira neza iyo programme ya docteur
ego murakoze cyane
murakoze mwese reka duhe n'ijambo kandi Elia muri Berenza
yee
Elia muratwumva
ego me turabumva neza cyane jana kwita
muri hehe ga Elia
ndi Bujumbura mu Burundi
akazi na kanyu k'ikirundi
nitwa Nsengiyumva Elias
Nsengiyumva murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ndamara mukije n'umutimiro ndamuhaye mwiri
narakumva duga ku ijambo
ahama ni vyiza guko nubundi ya imyaka 50 ihezejewe ni nariko ndibaza ko nubundi bari baratebye urumva na twebwe abanyagihugu bato bato tuzohatorera akoyokwe nashaka ndamubaze ihangiro muri icyo gisata bihaye nko gushika nko mu mwaka w'ibihumbi 2025 cyami ndi bita video 2025 kugira twumve yuko nk'abanyagihugu nka twebwe tuzaba dusigaye dufise abantu banonosoye uwo mwuga hanyuma bagaca badukurikirana tutababaye akabazo kanje nako konyene murakoze ku mwanya mu mpaye kuri radio Ijwi rya Amerika
urakoze gushima Elia urakoze no kuba mubajije ikibazo reka tumwe ijambo mushyantahe Gaspar Banyankuru
arakoze cyane kubaza icyo kibazo niko twarihaye ihangiro mu gutunganya iyi programme ya Ecole Doctorale icyo twafatiye ko by'agateganyo ni uko gushyika mu 2022 twoba dushoboye gusohora amadoktora 45 akorewe ngaha i Burundi ariko ibyo n'ibiharuro twihaye twibanze no kuvuga yuko bishobotse bikagenda neza kubona birenza aho niho twafatiye hanyuma yavuze ati none umunyagihugu twebwe azoshikirwa gute bizogenda gute twarabyumviye nacyo gituma mu gutegura novuga nti ibi birori byo kugira byo kugurura icyese iyi Ecole Doctorale twashyizeho ni conference internationale iyo conference internationale nayo yari iriko iraraba uruhara rw'amakaminuza muri Afrika kuko twari twatumiye abantu batari bake uruhara rw'amakaminuza mu gushyira mu ngiro ihangiro y'iterambere byo bita mu objectif de développement durable. Aha rero twararonse abantu batari bake badufashije kuko ni ikintu gihambaye navuga nti kaminuza y'u Burundi itari kuyikorana hariho ibiyikurira baraje ngaho baradufasha hari ibyo twize kuri bo baranatubwiye uko babyifashemo turabyandika no kuvuga yuko imaze gutangura icyese twebwe tuyihintumbere yuko ikora yisunga ihangiro y'iterambere nayo iyo ikora doctorat ko be yisunga ihangiro y'iterambere nibaza ko uzotangura gushyira ubwambere abanyagihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Chris. Muriyo neza Chris?
Mwiriwe.
Muri hehe?
Ndi ngahe Bujumbura mu Burundi. Ndamukiritse umutumire.
Narabumva, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Kome, nagira mbaza akabazo ka mbere mpereye ku kuntu Université y'u Burundi iri mu mayuniversite akomeye ngahe Bujumbura. Kaca mbaza nyakubahwa Reuters, nimba bagiye kugurura nk'imiryango ku buryo yohurumbirwa cyane ndetse n'abanyafrika gusa banashaka n'abandi bo mu yindi migabane bakaza kuhiga kuko kugeza ku ino saha naho ari university ikomeye umenga imiryango siko yukuruye ku banyamahanga cyane kuko abanyamahanga bahiga sikirenga. Haca nongera ndamukeza ku iyo ntambwe university y'igihugu igeze ko kuko haruye abarundi nka benshi bashaka kubandanya kwibaja mu mahanga. Haca ndabo mukurangiza akabazo basa nka mbere amahiko yo kuyijamu ko yobangana kuri bose nshatse kuvuga hariho nk'abiga ama university public n'ababiza ama prize yuko amahiko angana tubazo twanje n'utwo.
Murakoze Chris rekat mu jambo abishure abahinyisha ku ivyo bibazo bitatu mubajije.
Arakoze yatire neza mugabo ari Bujumbura sindi ko ari twime nangira ngo sinabyumvise neza. Arabajije ati mbega imiryango yoba yuguruye kugira ngo abantu bose binjire muri programme zitunganije muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane abanyamahanga. Nukuri ngira ngo nuko atabaye hafi muri conference twagize harimo abanyamahanga batari bake. Hariho uwatwengeje abantu waho hakurya mu gihugu kibanishi Congo yavuze ati turabakeje kubera mwuguruye iyo ecole doctorale. Ati mugabo sarisque domo trompe ati nibaza ko congolese ero majoritaire dans cette ecole. Aho rero ngira ngo nibaza ko atabivuze yibeshe nuko yabivuze azi neza yuko mu migenzo ya kaminuza y'u Burundi imiryango yamye yuguruye kandi nta muntu yigeze ashaka kwiga ngaha muri kaminuza y'u Burundi ngo bamwankire ngo nukora umunyamahanga. Hariga abakongomani, hariga abakamerune, hariho n'abandi baza kuri programme ntono nk'abaza kwiga igifaransa muri centre d'enseignement de langue cyangwa ibindi nuvuga yuko imiryango ya kaminuza iruguruye. Acavuga ati none abize mu mashuri y'abigenga cyangwa abize mu mashuri ya leta bose bazonganya amahirwe yo kwinjira muri iyo programme. Nukuri nibaza yuko kaminuza ni y'u Burundi kandi icagura. Aho rero no muremesha arakira kuba kwigira ibisabwa gusa naye handi hoho nta uzoraba iyo yaciye ngo kugira ngo amwangire kwinjira muri iyo programme kandi akwigira ibisabwa.
Chris ni tuzeye ku inshumwa zironse. Chris muri hehe? Chris muratwumva? Chris
yego ndabumva.
Ntibatubwiye aho uri lecture yari yabajije kumenya aho wowe uri.
Ndi ngaha mu Gihosha.
Gihosha
yego. Mugabo nagire nongere ko cyo narahaciye gatoyi gisata narimo sinzi ko kutari nko kutamenya abanyamahanga mugabo batashuraba n'amakite n'abarundi kugira bajeyo kuko n'abarokirita no mu Barundi si benshi bajayo bafata abantu baronko amanota menshi. Ndabye icyo gihe sinibaza ko hari umunyamahanga twaba twariganye kabisa. Si mbo haca ndaba ukuntu bahahurumbira abakorekongorewe mugabo turavyo ko nk'abarundu zaho mbati bagiye sibitari ya mu universite za Benetahe nkacu ndaba ukuntu baza mu universite y'u Burundi bona ko atari novuga gute atari ku rugero runini ya cyane ku kuntu universite yaravuga ati
kuri ya programme iyo programme niyo yatangura ico ni kibazo gihambaye cyane rwose tuzoshobora kuraba tukaraba niba koko eka abantu bose abanyamahanga bahurumbira iyo universite iyo kaminuza reka ariko ndabona kanya katujanye duhe ijambo undi munywanyi Leopold mwiwe neza muri heka Leopold
jewe ndi ngozi
kazi na kanya kikirundi
Imana irambona
murafite kibazo murafite cyumviro duga ku ijambo
ndamukiriza umutumire
yarabumva
nukuri je nagomba shime cyo bisaka ni byiza cyane ariko amakena inzi ko abantu bose abantu bakene kandi usanga bazi ubwenge kuko umenga bavuze ko bazohava barihisha bakariha ze yuko abantu bakene bashobora kugira iyo doktora bazoshobora kubagura ko umugambi mushasha wa leta uzoburana n'akapuruse bo abo kuri kaminuza bubu sinzi rero ko icyo bazocyumvira kugira ngo nabo abantu bato badashobora kuronka amahera buno nyene bazobagurana hanyuma bakazori abahejeje murakoze
cyane rwose ku kibazo kigufi reka tumuhe ijambo umushene Gaspar Nyahimbona
arakoze cyane Leopold Mani Hamba na Ringoni abagize ati ibijya hose hari abantu bashobora kuba baciye ubwenge ariko bakaba bakenye ati none abo nabo bazobigenza gute mu kugira ngo bige nukuri inyamba yarabikurikiranye neza iri nyanyuga riheruka ryo gutunganya imfashanyo ihabwa abanyeshuri ntiyigeze ikumira na gato ntiyigeze ikumira byumvikana yuko ashobora kuba abyipfuza akaba abishoboye akaba aciye ubwenge arashobora kwegera nkuko abandi bose bazobigira akwegera inzego zibijejwe hanyuma zikamutunganiriza nibaza yuko aho atakibazo kihari abanyeshuri yabuza muri bakaroreya uwiga muri matere cyangwa se n'uwiga muri doktora bose n'abanyeshuri b'igihugu kandi itegeko uko rimeze nta na hamwe rikumira umunyeshuri wo kubira ntanaka
muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe n'ubundi munywanyi Melkiade mwiriwe neza muri hehe
mbonjeli mu kirundo busoni
ibusoni mu kirundo murafite ikibazo murafite icyumviro
kumenyesha kisazi mu kumire
tuga ku ijambo turakumva
kumenye shashi kwa jambazi yuko nabantu baheje mu myaka igumi ya sisi singa musubirenganza no kuza kwiga muri iyi university ene ibijyanye n'ibya doktora mesiri ikindi nacyo bijyanye n'amakenga afite kubera bumva universite n'abanyamahanga baza kuyigako hari ukuntu twebwe nyine nk'uko uwo mugenzi ahejeje kuvuga ariko babivuga usanga bafatira ku mata menshi cyane rwose abantu bagiye baronka mu ishuri kw'universite y'u Burundi kwasabwa ko kumva abanyamahanga baje kuhiga ugasanga umwengo bo barifavorize bameze nk'abafite barifavorize kurusha abarundi baba bafatiye ku mutwe mu ishuri bagiye kubaroha sinzi yuko ikintu atuye cyaba cyane kurya abanyamahanga ntibazi usanga ari benshi cyane rwose gusinza abarundi rero tuba dusenga rensi
murakoze Melkiade umufite amakenga atandukanye na umushiganahe Leopold ku vyerekeye abanyamahanga bari muri kaminuza ariko reka tumuhe akanya umushiganahe Gaspar Nyahimbona agira ico abishwe
arakoze cyane kuri iki kibazo kiravuga ati none ko bashobora gufatira ku manota maremare ati abanyamahanga baje burya bo ntibaze baba basanga baronse aho twebwe tuburiye abarundi ibambewe nibaza yuko ngira ngo bariko barabicanga bafata ibya programme za masere bakabifatanya n'ibya doktora kuko muri doktora niko hariho urugero kanaka rw'amanota umuntu abyiza kuba yararonse aronka diplome ya masere ariko hanini ya igihambaye ni proje azoba agomba gukora mu gihe aba yamaze kuronka imano yikwemererwa. Icyo cya proje naho hariho icyo twita konsesiyanifike pedagogike izobicarira ikaziga, byumvikana yuko ajya ari umunyamahanga akaba afite iproje de recherche akatigiye kungura kaminuza y'u Burundi nukuri ntizomurango nuko ari umunyamahanga ngo araronse reka nukuri muri icyo gihe niko ku yandi ma universite ari haho bagira amasisteme de kota akadefinita yenko kapure kanje ibyo ngira ngo natwe ngira ngo tuzahava tubishike ko ariko nukuri igihambaye aha ni kuraba ibyo umuntu azoba agomba gukora dans sa recherche. Icyo noboneraho akanya ko kuvuga ni uko natwe nka kaminuza y'u Burundi twayitunganije turimo ibyo twiteze kuri iyo ecole doctorale, ahanini iyo turiteze kwiza kudusahiriza muri ababigisha dusanze tubura mu bifata kanaka. Turiteze kandi yuko iza kudufasha gusubiriza abigisha basanzwe bariko barakukuruka hanyuma igasahiriza no mu yandi makaminuza ari ngaho iwacu mu Burundi turaza ukuntu bigenda naho nyine basanzwe atako bifashe mu bigisha. Hanyuma kandi ikindi gihambaye ni uko iyo kaminuza izoza gufasha mu gushyira imbere ubushakashatsi ku neza y'iterambere. Urumva rero ni ukuvuga yuko mu kuraba ibyo abo banyeshuri bazoba bariko barashaka kwinjira bagomba kuzokora ibyo byose tuzobikorera ko nibaza rero yuko nukuri ntawe uzorenganywa cyangwa ngo ugengwe akarusho umuntu uko ari umunyamahanga cyangwa ari umurundi.
Ndabona kanya katujanye ariko hariho umunywanyi yatwinjiye cyane. Julius mwiriwe neza. Turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye gisata gice cya gatatu cya inyigisho za kaminuza mu Burundi. Tukaba twatumiye rektori wa Université y'u Burundi muduwe ku ijambo kibazo cyanyu akanya gatoya cyane rwose dufite akanya gato.
Murakoze cyane. Njye nitwa Julius, ndi hano i Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nashakaga kubana abaza uyu mutumire mwatumiye. Turabizi ko nka hano wenda mu gihugu dufite ikibazo cy'ayo maniverisite, wenda nk'ibijyanye n'amaburuse baha abanyeshuri baba bagiye wenda nko kwiga baba biga mu gihugu, cyangwa se wenda basaba akenshi abanyeshuri bakunda kwinubira ko buruse aba ari nkeya baha aba amafaranga babahabo yo kwifashisha mu gihe bari muri kaminuza aba ari make, atabashisha kuba bakwiga neza nk'uko babikwiye kuko aba ari make. Bisanga bamwe barya no muri ya maresitora ya make akaba yanabatera n'uburwayi. None njye nagira ngo mbaze umutumire ko aho ngaho mu Burundi ndumva ntabwo iyo kaminuza izigamo abanyagihugu gusa, kuko ni mpuzamahanga hazazamo n'abandi baturutse mu mpande zigiye zitandukanye. Ku kijyanye n'imibereho umunyeshuri uzageza aho ngaho muri iyo kaminuza uzajya yishakira imibereho, hari ubundi buryo bazajya babafashamo wenda cyangwa
Julius ndabura akanya katujanye umuha akanya akakwishyura?
Nta kibazo.
Muduwe ku ijambo docteur niba muhe inyishu ku byerekeye imibereho ukuntu abandi bufashwa ikari nk'abanyamahanga baje kwiga muri kaminuza mu sakanya gatoya cyane rwose.
Ariko arakoze cyane yiri muri Kigali. Icyo nagomba kumubwira nuko ngira ngo icyo navuga ko uyu munsi numva nanokewe cyane na programme ibyo uko abantu bazobaho. Ibyo nibaza ko byohava biba birebire cyane. Icyo bikoze twebwe nka kaminuza y'u Burundi tuzotegura programme zimeze neza, hanyuma ibyo byose byoshobora gukorwa kugira ngo abaziga bazige mu buryo bwiza bashobore kuziga neza tuzobikora. Ariko kuri uwo mwanya nibaza yuko icyo ari kibazo ngira ngo ntorandira ko cyane.
Dr Gaspard Banyankimbona umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ndabashimiye cyane rwose ku kanya matwi kugira ngo tuganire mutange umuco cyane cyane ku byerekeye icyo gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza. Turashimiye cyane rwose abantu bose baduteye akamo ikabashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo. Turashimiye Engineer Sule yadufashe mu Gabwizihuma na Fatou Kalera yadufashe kwegeranya ikiganiro. Mubye rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.